ini radio SBS di Amerika. Radio izwi da Amerika bugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio isuti ya bose kuri kumwe nanje Fidel Nyonga umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Urugendo rwa mbere perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagize mu karere k'Iburaya rwamaze indwi rwarangiye ku munsi wa gatatu muri urwo rugendo yaritabye inama y'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi G7 w'ibihugu bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi yabereye mu Bwongereza inama y'abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi by'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN i Bruxelles mu Bubiligi igihe yahura n'abategetsi b'umugwi G7 Nabishyirahamwe OTAN Biden yatangaje ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamakungu aho izosubira kuyobora ibindi bihugu birangwa na demokrasi ku isi. Biyemeje kubyerekeye gusubira gukomeza imigenderanire n'ibyerekeye gukorana hagati ya Amerika n'akarere k'Uburaya byari byatosekaye kuri leta y'uwo yasubiriye Donald Trump. Mu gusozera urugendo rwiwe mu karere k'Uburaya yarahuye mu nama ku munsi wa gatatu na President Putin i Geneve mu Busuwisi. Bumvikanye kuganira kubyerekeye kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda ibyo bihugu bibiri bifise hamwe n'ibiganiro kubyerekeye ibitero bikogwa hakoreshejwe ibyuma nyabwonko hamwe no gusubira kurungikirana abambasaderi b'ibihugu byabo yamara barumvikanye kandi kuvyerekeye kudahurira ku bindi bibazo. Ubwo rugendo rwa President Biden mu karere k'Uburaya goba rwagenze gute muri rusangi n'ikihe umuntu yorukuramwe ibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Frederic bamvuga inyumvira umuhinga mu byerekeye imigenderanire y'ibihugu akaba yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi na Emmanuel Nkurunziza umuhinga w'imvugo ari mu gisagara cha Toronto muri Canada. Batumire ndabaramukije.
Mwaramutse neza.
Ugo rugendo rwa mbere rwiwe rwa President Biden mu karere k'Iburaya rwagenze gute muri rusangi? Ntangurire kuri wewe Frederic bamvuga inyumvira.
Mu bisanzwe tuvuga ko ari urugendo rwagenze neza kandi wari gwitezwe na benshi kandi gwavuyemo ibintu byinshi umvirije ibyavuzwe. Icyo umuntu ari buhere ko ingene kuva President Trump akiri ku butegetsi yari yikuye amasezerano menshi yamuhuza n'ibi bihugu bya Buraya. Ikindi cya kabiri ni uko President Joe Biden yaje arondera kugira ingendo nshasha itandukanye n'iyo wasubiriye President Trump. Ubu rero abanyaburaya basa n'ukumenga bariko barakora bonyene kandi bahora bakorera hamwe na Amerika kuva kera, kuva mu ngwano y'isi ya kabiri bamaze gutsindira umwasi hamwe. Bavuze bati reka tubanaye tugwanirize umwasi hamwe, ibibazo bikuru bikuru nk'ibibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe tubyigire hamwe, niba twivuna abanzi tubyigire hamwe. Buruhage n'ikibazo rero gihambaye cyane kijyanye na COVID ya 19 aho uko bumvikanye muri iyo nama G7 yumvikanye ko boha muri yaridi incancho mu bihugu byo mu musi ya Sahara. Urumva ni ibintu twavuga tuti ni ibintu bihambaye cyane. Umva rero agacaho ngiramwo kubahuye na president w'u Rusiya akavuga ibibazo kandi urimwo ibintu byo kwanya ingwano nyabwongo kwibanda amakuru na cyber attack kintu bumvikanye cyane. Hanyuma baravugana ukuraba ingene ukudandaza batumirana mu manama y'ubudandaji. Putin aravuga inama yabereye St Petersburg aho haje abanyamerika bashika amajana abiri. Hanyuma baravuga kandi ikibazo kijyanye n'uko bagiye gusubizanya abadiplomati bari bariyukanye. Urugendo rwagize akamaro cyane rwaje gutuma isi ibona ibindi bintu ukundi kandi byukuri iki kibazo cha demokrasi abavuganira demokrasi abanyamerika baraje imbere yuko bavuga ati reka tugende tugwahire iyi akabiki kintu tugenderako giduhuza n'isi.
Nawe Emmanuel, ubwo rugendo rwa mbere rwa President Biden mu karere k'Iburaya muri rusangi mu rubona gute, ruvuze iki, rwagenze gute?
Murakoze kuri ico kibazo. Uru rugendo uko twarubonye dusatiye byo dusanze twiheza by'imbugo n'ingene abarubwiyemo bakuru bakuvuga bakuru b'ibihugu babiri babyifashemo. Twasanze bwa mbere na mbere bahuye bose berekana umwe ku buryo bwiwe uko abikora, ishaka rikwerekana ko igihugu ciwe ari igihangange. Umwe ku ruhande rwiwe andafata nk'ijambo rya President Joe Biden akabimenyesha akoresheje imvugo itomoye aho bikenewe, ahandi naho agasa n'ukekeza mugenzi we kurikije ibigomba kuvugwa. Kuri iryo jambo rya mbere ry'icyo twabibonyemo mu bijyanye n'imvugo ni uko muri rusange President Joe Biden yaboneka yavuga nk'umuntu mubona yisanzuye, nubwo atahayagira mu zabukuru wabona ko ari we yisanzuye atakimubangamiye ku mutima. Niko President Putin nawe nyine si umwana ariko murabinge ikiriza ijambo umuntu yarabona yuko umenga arafise ico ariko arakingira canke arishigikira, mbere nawe ari kuraba ingene baba bahagaze ariko abivuga barabona imyifato itanye. Bikaba rero bigira ico bisigura byerekana kuko nk'uko President Joe Biden niwe ngomba guhera ko yabishikirije isi yabwiza ati naje kugira ngo nerekane ibikorwa nyamukuru tugiye gukorera ko nkoresha iryo jambo twe na mugenzani w'Uburusiya, nongere nerekane ubwa kabiri akamaro ko kuvugana ataduciyemo hagati tudaciye ku wundi muntu, hanyuma ubwa gatatu ati nongere menyekanisha ataducijya nino aho dushira isho dufata yuko ari nyamukuru ni kuvuga imico n'imigenzo twebwe tudashobora kwihangana iyo yahungabanye iwacu canke hirya. Ku rundi ruhande twacuraba nka Putine mbere na mbere ufashe uko yashikiriza ibibazo nyamukuru zaba bamubajije cyangwa agomba kuvuga ko nka bijya by'urusumye rw'urusaku ruciye ku buri byumanya bwonko canke ibyo kuzokumvikana na Leta Zunze Ubumwe kugabanya ibigwanisho ngo nyanganda warabona hashimikira dufate hageze nko kwisigura ku kibazo cy'ingene bategekanye gushyira mu ngiro imyaka itanu bumvikanye uko kugabanya igwanisho ngo nyanganda, ukabona ko atera ko ahatangira utorero dusumba utwo umugenzi wa Leta Zunze Ubumwe yatanze muri atanu atanze baba bihoze n'ibindi bibazo bagashobora gucabona aho mashira ishimikiro nabivuze naho nagomba kurangiriza uravye nko ku yindi bibazo nyamukuru bijanye dufate nk'agateka ka muntu yasa n'uwikingira n'ubwira ati se twebwe twenyine n'abandi barafise ibyo bagirizwa, sinzi ko nashoboka ndabigira ko ni kimwe mu karorero nayo ngomba gutanga.
Yego, turaza kugaruka kuri iyo nama hagati ya President Biden na President Putin tuyinjiramwo mu ido nido mu nyuma. President Biden igihe yahura n'abategetsi bagize umugwi G7 w'ibyo bihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi n'abategetsi bishyira hamwe OTAN, yababwiye ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamakungu azosubira kuyobora ibihugu birangwa na demokrasi ku isi. Abanyaburaya niko babibonye babyakiye gute? Hari abavuga ko harimo abafise makenga ko bitazomara igihe kirekire hagarutse indi ntwaro y'uwundi mugambwe muri Amerika, ibintu bishobora gusubira inyuma nk'uko babonye bagiranye ibibazo na Leta y'uwo yasubiriye. Ngaruke kuri Frederic Mambuga inyumvira.
Icyo kibazo baravya kari kayitiriye mu minsi yaheze intwaro ya President Trump birumvikana kubera ko Trump imico n'imigenzo abanyamerika bari basanzwe bagenderako urabona ko asano ayisubije inyuma aragenda kugwanirira cyane igice cy'abanyamerika aho kugwanirira abanyamerika ivyo kutanga iyo mico n'imigenzo mu isi ngo abantu bayigendereko bisa n'ibisubiye inyuma. Rero nce gutuma umunyaburaya yabonye ivyo akavuga ati mbega ibi bintu burya bizobandanya uyu muperezidani yahava hakaziyona ameze nka wa wundi yaragiye ntizosubira kumera nka kwa kundi. Ni mpungenge kandi birumvikana, ariko burya ingendo n'ingendo umuco n'ingendo ya demokrasi ni ikintu gihambaye cyane kimaze kwibonekeza ko gishinze imizi mu isi kandi nawo kitabuze intambamyi, ariko nibaza ko ari ikintu isi yose igiye kuziragwanirira kuko nibaza ko cyogira akamaro. Rero abanyamerika bemeye kuba imboneza y'iwo muco y'uwo mugenzo bagafata inzira mugabo ntihagire abaza bandi bagaza gusubiza inyuma icyo cyiyumvira. Kuko twarabonye muri Amerika abakuru b'ibihugu benshi baraza mugabo kenshi ibazo ibyumviro nyamukuru umuco ni imigenzo nyamukuru baguma bayishira imbere baguma bayigenderako nubwo bahindutse abaprezida haje umudemokrate haje umurepublicain ibintu bikuru bikuru bumvikana muri Amerika baguma bagendera uretse ko twabuze ikintu gitangaje ejo bundi kuri Trump ibyo nibyo nawe uri muri Amerika wokwemeza.
Nawe Emmanuel kuri ico kibazo nyene ubona abanyaburaya barishimiye guhumurizwa na President Biden canke bafise amazinda ko ibintu bishobora gusubira inyuma haje iyindi leta n'umugambwe wundi muri Amerika kundwa
ego dufashe nk'ingene bavyakiriye abasandwa cyuditse no buraya mu bihugu bishitse na leta zunze ubumwe n'abantu no buraya za Kongereza za Ufaransa Ubudagi n'ibindi urabona ko batana barabyishimiye bari bagaragara ati nibyo intambwe nziza nibyo yayibuze atagushidikanya atagutirya nino hanyuma ariko ugaca usanga hariho n'abandi ngaruka gatoya no muri leta zunze ubumwe n'abandi mu makungu bari basanze amaso iryo jambo ngira ati imvugo ni kimwe hanyuma ingiro ni kimwe ndi kuko umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe yavuze kandi niko biriri yavuze ko asa nuko ari we arongoye abikora arongoye uruhande rw'isi rw'abigenga rw'abarangwa n'umwidegenzo isigura ko asuzumwa na benshi ni naho yajya agira ati ntawe ukwibaza yuko nta muntu utwara leta zunze ubumwe za Amerika ngo ahave yibaza ko bamwumviriza abanyagihugu biwe cyangwa bamuhanigwere ntagarariye dufate nk'agateka ka muntu ijya n'imwe nta rero twoca twibuka ko ibyo yavuze kijyanye dufate na Karolumbu undi akiye kijanye n'intara za Ukraine ubikiri mu minwe y'abigambi burusiya n'abatari abarutse nyine ubwabo kirya ahageze ko akivuga ko mu Burundi yari yashyize arerekana yuko atangorane kandi bidaharirwa ko n'umuntu n'umwe ko arubyigenze gutwara Ukraine abakunda akamuga ati turabise nisho tuvuga kuri ibyo muri dolari tugira uti wowe waratanze urugezo ariko kubera ingaruka itajyanye no gushaka kwiwe kwiza cyane kubwo niyabivuze ariko hari n'abagenzi b'abahanganye rwo Burusiya ibazo byifatamo niyo hahandi hari abaca bagira mu bihozo b'abanyaburaya b'abanyamerika bati ngo tubanze duheshe gatonya tubizova gushimikira kudaribangana ku byo biyemeje cyane cyane ko umukuru w'igihugu mushasha wa leta zunze ubumwe kuko nk'uko mushinga nawe bamubwiye imbere yabivuze hariho ibyaje bihinduka ibitanye n'ibyaje biranga intwaro yasubiriye nicaye novuga ibindi muntu yari kuvuga nuko mwarimu abagicibura yangira ngo siko nubwira kuko nacunye kirajyanye n'ibyo yiyemeje urabira ko kiriya to muri za Siriya na Irani na Afghanistan niko nubandanya
reka turaza kubandanya nashaka ndakubaza akabazo wewe uri mu gihugu kibanyi cya Amerika ubona ngaho muri ico gihugu abanyagihugu abanyepolitike batandukanye bakiye gute mu rugendo rwa mbere rwa President Biden mu karere k'Iburaya imigambi yashikirije akavuga ko Amerika igarutse ku rubuga mpuza makungu izosubira gukomeza imigenderanire hagati y'akarere ka Amerika na karere k'Iburaya
abanyakanada mu gihugu ntuye mu gihugu cyacu cya kabiri ndashyize gutyo n'abantu bashyigikiye cyane kubera ko abanyamerika ubwigenge kwidegembya k'umuntu bakiriye ahanini bakiranye urwego barashimye ukutarya umunwa kwa perezida Joe Biden nabo bari basanzwe bafise uko bamubona urabona bayaragamuza uko bagira bati mutama nifuze neza kuko adushikiriza ijambo ryerekana ko afise umurya n'ijunja ryo guhagararira leta zunze ubumwe ico baragishimye ko hanyuma ariko hariho akantu kuko bagira bati ntiyakariye cyane n'Uburusiya kuko igihe umugenzi we akidadaza atagomba kwemera ko ari kiri buhinduke nubwo Joe Biden yari yavuze ko atimenyesha ati muramaze kubona ko twebwe hagize igitirigana mu buryo dufata nk'umugenzi nyamukuru wacu ntiduhindukane gufata ingingo taking action akuri ku mwenga harimo abatasa n'abashizwe agira bati ntiyerekanye umurya bikwiye ariko muri rusange barabinezerewe yuko ingingo nkuru yashyizeho.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Twibutse abariko badukurikirana ko muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho twatumiye umushikana Frederic Mbambuga inyumvira muhinga mu byereke imigenderanire y'ibihugu akaba yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Brussels mu Bubiligi Emmanuel Nkurunziza umuhinga w'imvugo ari mu gisagara cha Toronto muri Canada. Tuko turavuga ku rugendo rwa mbere rwa President wa America Joe Biden yagize mu karere k'Uburaya n'inama yagiranye na President w'u Rusiya Vladimir Putin. Kuba yarahumurije agatera n'igikumu ku masezerano yo guhamika amatati y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Uburaya kubijanye hagati y'amasosiyete akora indege ya Amerika Boeing na Airbus y'Uburaya ni kintu cyiza, ni kimenyetso cyiza cyerekana ko Biden ari karagerageza usubira gukomeza iyo migenderanire hagati ya Amerika n'akarere k'Uburaya mu shinga ntaye bamvuga inyumvira.
Burya hari hagize imisa ibibazo bijyanye n'ubudandaji na cyane cyane ibidandazwa bivanga mu Buraya bigenda muri Amerika, leho ibintu by'amatagisi amakori, ariko hariho ikibazo cy'indege. Ikibazo cy'indege rero cyari kimaze imyaka kandi kitabonwa kumwe kidatora umuti. Ariko no kuva aho President Joe Biden aziye yavuze ati iki kibazo reka tucinge tugitorere umuti kugira ngo umwuka wari mubi hagati ya Amerika n'Uburaya uhave, ndabereke ko tuje kugira intambwe nshasha. John baza ko icyo ashaka kwerekana no guhumuriza abanyaburaya kukuntu uyu president yarahavuye yigenjeje uyu munsi akerekana ati jewe ndifuza yuko ibintu bihinduka ibyari bihari bidasa nibyo tuje kugira. John baza ko aho cyabaye ikimenyetso yari novuga nk'umukono ashize kuri ibyo bintu agiye gutangura bishasha.
Emmanuel ndababaze kubibazo baganiye n'abategetsi b'ibihugu bya G7 harimo ivyerekeye COVID-19 kikiza cha COVID-19 ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe ku isi. Ku vyerekeye COVID-19 President Biden yaremeye kuzotanga incandago imiliyoni 500 kuzihereza ibihugu bikenye mu gihe n'akarere k'Iburaya nako kemeye izitari nke. Mwibaza ko ivyo bihagije ari abaharanira ivyerekeye amagara meza y'abanyagihugu ku isi bashira imbere ivyerekeye neza y'abanyagihugu bavuga ko ivyo bitabashimishije bidakwiye. Ku bwanyu uwo muhango yatanze niyo yashira mu bikogwa bizofasha?
Nico kibazo kigoye ndashaka nivuga niyo kuko bizofasha umuntu agicagira ati bizofasha ku ruhande rw'abandi rwa bene kuronka iyo mfashanyo canke kwa bene gukurikirana no kugenzura politike iri kirakorwa na President Joe Biden. Ku ruhande rumwe kuri bene ku bironko ibyo bihugu bitishoboye cyane mu by'amagara y'abantu bironse izo canco zimaze kuri miliyoni 500 n'izindi zivuye ahandi niko biba bisumba gusa ziragira ziti hari akarusho. Ariko wa mwana w'ubwenge agayamira ariko kubera ibihugu n'ababibamwo baba bazi Leta Zunze Ubumwe aho yikora uko ingana n'aho yari gushikana niho hambere hahera hagira hati mbeni kubera iki atarushirijeho. Abonye bamwe hari uwabishimikije ico imfashanyo Leta Zunze Ubumwe nk'akarorero y'ibihugu bitishoboye uko ingana ingero zo kwijana ufatiye kubikoresha mu bindi bice by'ubuzima bw'igihugu. Akaba ariko kandi n'abandi mu ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe z'abarabana kuko amagara aba yifasha mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe yabati ni byiza biratswe yuko iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanze ifashanyo biragarura isura nziza y'igihugu cacu biranafasha abatishoboye kubera haba hari ababa bagira bati ntiyari yarangije ingorane ziri iwacu ugasanga ntabonye neza. Angerageje kuca muri make nicyo ndavuga nti nubwo abihweje ibintu n'ibindi cyangwa abaharanira ibintu bimwe nk'abijya by'agateka kamuro cyangwa kabana batishoboye gusanga bagira bati haragahaze ingingo bati ibiyagayigo n'iyakamwa umuntu niyo kujya kuraba iyo Leta Zunze Ubumwe z'uno munsi zije zizananye kuko kugera ku bugezo bwo gutanga miliyoni 500 na karoro muzini ubundi burorero ukaca wibuka atanamezi 18 hararangira Leta Zunze Ubumwe zigira ziti ibya OMS nimutubaze ibyo byo gufashanya n'ibindi bihugu mu kurondera izo nshanga cyangwa mu gufashanya ni byanjye kimwe umuntu atakwibagira nubwo nk'uko ndabivuga hariho batabishimye ni kwa kuntu kujya nino bagira bati nta ukundwa na bose ariko kuri rusange kugira ngo barabishimye
reka ngaruke ku mushinga naye bamvuga inyumvira naho kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe mwibaza ko icyo kibazo Amerika ko yakigarukiye yagarukiye mu masezerano y'i Paris izofasha gushira mu ngiro ibyo bihugu by'ibihangange biri mu birungika imyuka myinshi igeramira ibidukikije ku rugero ruri hejuru cyane ko hari ikintu bizohindura bagashyira mu bikorwa ingingo za mbere zo kugabanya ingaruka z'iyo myuka mibi
mbere yuko nza kuri icyo kibazo reka ngaruke kuri iki kijyanye n'iki cya COVID izi nshancu bahaye ibihugu utishoboye nibutse yuko muri ibyo bihugu ntibakora inshancu ntazo bakora inshancu zikorerwa iminsi yose mu bihugu biteye imbere kandi ni kuva kera rero ibyo bihugu kandi bitishoboye ugasanga uwo munsi biri mu bukene ntangere ku buryo kubasaba gutunganya icyo kibazo no kurondera izo nshancu vyobavuna rero yuko igihe babaronse amahirwe akabwira batireka tubafashe urumva abanyamerika bati turatanze icyo cumuri yari diw'inshancu no ngatiga turatanze icumuri yari diw'inshancu ugasanga muri turakwiye w'inshancu n'intambwe kubera ko twibukanye yuko haba mu Buraya muri Amerika icyo kiza cyatikije inganda cyane cyane muri Amerika kubera ko umuperezida wabo yagifashe minenerwe akandukana wenda akanagwara mu kukamega ntabyumva ugasanga rero icyo perezida mushasha wa Amerika yashyira imbere avuze ati jyewe mbuza gukingira abanyamerika mu kurondera uko bishoboka kose inshancu zikwiye abantu bose bazironke rero avuze ati n'abanisi cyane cyane ibihugu bitishoboye ko ndabifasha nabyo byababwiza byo avuga nti iyo ni intambwe ikomeye cyane ku byerekeye ikibazo kijyanye n'ibidukikije mu by'ukuri ukwisokora kwa Amerika amasezerano y'i Paris ni nko kugokwa ari nko kugoboka kubera ko Amerika iri mu bihugu biteye imbere reka no kuvuga bisohora imyuka myinshi haba mu ngendajuru mu ndege haba mu miduga haba mu mahinguriro ugasanga rero kuvamwo kandi uri mu ba mbere none isi nibaza ko ari mu gifaransa irresponsabilité ni ukutibuka icyo nicyo uri kurakora ni ingendo abantu baba bakubona mu isi rero navuga nti kubona rero bagarutse kuri ayo masezerano nibaza ko ari ibindi bintu bihumuriza abanyaburaya gusa bihumuriza n'isi kubera ko isi igeramiwe n'ibihugu bya rutura bikuma bisuka imyuka mbibi ama bigasambura igisenge cy'ijuru urumva rero ibibazo n'isi zo bitorera umuti kuko ibibazo n'isi bitera umuntu ararondera kwiteza imbere mu bwo kwiteza imbere cyane urashikana wibagira yuko uri kuriteza imbere usenya ikigukingiye no kuvuga kikirere kidukingiye teza imbere urondera inyungu zawe ukagisambura nacyo kirihora nicyo gituma rero Amerika ibarutsemwo n'ukuri ni ubutumwa bwiza abahaye abanyaburaya kandi abahaye n'isi
tugaruke ku byerekeye amajambo yashikirijwe na Perezida Biden igihe yahura n'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi G7 n'abategetsi b'ishyirahamwe OTAN ku Bushinwa yarasabye ko Uburaya bwokorana na Amerika kugira buhangane n'Ubushinwa yavuze ko Ubushinwa ari igihugu giteye ibibazo ku bijyanye na demokarasi ku isi ku bijyanye n'ibyerekeye gisirikare navuga ko igihagararo cy'Ubushinwa n'inguvu zacu ziriko ziyongera mu makungu yamara abanyaburaya abitegereza ibintu baravuga ko berekanye amazinda bamwe bakavuga ati twogenza buhoro ku byerekeye Ubushinwa ntibamwemereye neza ko bazosenyera ku mugozi umwe ku byerekeye gufatira ingingo Ubushinwa mbaze Emmanuel Ubushinwa ntibwabyakiye neza bwarashikirije itangazo buvuga ko ibyatangajwe na Biden ibyatangajwe n'abategetsi b'umugwije set n'ishyira hamwe OTAN bigayitse ko atabisabisaniye n'ingendo n'inyifato y'Ubushinwa mubona ibyavuzwe na Biden mubona ayo mazinda hagati y'Uburaya na Amerika bizokorera ku nyungu z'Ubushinwa batasenyeye ku mugozi umwe
Ibyo nk'uko mubivuze Ubushinwa ntibwakiriye icyo cyari cyasabwe na Leta Zunze Ubumwe z'uko ibyo bihugu bisangiye umugenzo ukwitegereza na Leta Zunze Ubumwe zicungira hamwe ingufu z'Ubushinwa duha gisirikare zikomeza zongerekana n'ingene icyo gihugu kigenza kuko yagateka kabiri na muntu na demokarasi bisanzwe nk'uko byama bigenda igihe mugiye ndafate ku rugamba canke indefire mugatanga urugendo mudatondeka muri bamwe ni ngombwa bisenari Leta Zunze Ubumwe kubona ariyo fashe idarapo ry'imbere mu kusagisaba byo guhangana n'igihugu cy'Ubushinwa dusanzwe twita kimurundi ruhande tutavuga rumwe w'abantu ku isi badi ingene byashyikiye biri hagati y'uburenganzira n'ubuse kubikorwa bari kuziga twaziga baziga yuko bitabikurikizwa ariko kuri iyi si rero yo muri iyi minsi igengwa n'inyungu zitanye kuko iyo dufate inda bigorana ubushinwa bugafatiranira ibihano na leta zunze ubumwe karorero nk'iyo kiura ingaruka kuri ibyo bihugu n'ingaruka ku banyaburaya niho harye ubu ntagira abiyonjoramo icya kabiri nuvuga kuri ico nuko na bene kuba batumwa urutoki ndavuga leta y'ubushinwa harimwo kugera urutonya kuri ubu ariko biravyico bisigura kubwene babifatamo kuko igihe kizwi ko ari igihugu gifitigihangange no mu butundi wagaruka kuri kibuga kigaca cihagararo kiti ibyo twebwe ntituvyemera kurazi ko hari naho baragira bati iyo muvuze kubirayi dufata yuko gutegura ibitero ku Bushinwa ibyo bihugu bifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'Iburaya nibyo birakomeye birabisa ubutunzi ariko nkuko nari ndavuze mu kanya kubiraho ubutunzi ingene bishikirwa ingaruka zo kutarabana byiza n'Ubushinwa bikora ko si hamwe cyo kimwe nuko bikora kuri Leta Zunze Ubumwe bipfa amahinguriro akora mu Bushinwa n'ayakorera avuye Leta Zunze Ubumwe yavuye Iburaya ikindi norenza ko mu kurangiza ni ukugene Iburaya bo nyene ubwabo imigenderanire yabo bafitaniye n'Ubushinwa ahandura gufata igihugu kimwe kimwe si na ntaryo bamye barabana ari batumvika n'Ubushinwa cyo kimwe na Leta Zunze Ubumwe bivuze ko Ubushinwa bwami bushagaye na Leta Zunze Ubumwe ariko na ntaryo kuva Ubushinwa bwazi komunisti bushinzwe hama hariho icyo batumvikana ibyo batumvikana ko bikuru bitumvikana bidashika ku rugero batumvikana ko dufate nk'Abafaransa cyangwa n'Abadagi bo mu ntango y'ikinja cya 2002 igihe Ubushinwa butanguye kuguruka biboneka intambwe kugira ngo baheruka kuwahikiye abwuguruye Deng Xiaoping harabaye kutumvikana cyane ku bene umenga Buraya iragirizwa Leta Zunze Ubumwe yagiriza yuko itari irakarira Ubushinwa nk'uko bisanzwe muri make rero nari ngize nti nibyo byari bonekeje yuko batavuga rumwe batafise ingendo imwe ariko nubwo bitoba bishimisha murumva ko bifise iyo byazananye kandi bifise insiguro ku nyungu y'igihugu kimwe kimwe
nawe ushinga ntahe Radeke bamvuga inyumvira ubona gute bize byashikijwe na Perezida Biden ku byereke guhangana n'Ubushinwa aho batumvikanye neza n'akarere k'Uburayi abo bagomba kugisha make ku byerekeye Ubushinwa bavuga ko hari ibintu byinshi bashobora gukorana n'Ubushinwa ibibazo bikomakomeye birarishinga amakungu bikaba bivugwa ko abategetsi b'Ubushinwa bashobora kuhabonera akaryo kugira ngo batume uko kutumvikana gukomera hagati ya Amerika n'Uburayi ku byerekeye Ubushinwa
abo twumva botegera neza yuko hariho ihiganwa riri hagati y'Abashinwa n'Abanyamerika mu kurondera uwo wa mbere mwiza ikihari nuko atanarimwe Ubushinwa buzoba ubwa mbere mu kugwanira hagati k'akazi na muntu ko gwanira demokarasi icyo ni cya mbere cya kabiri icyo baca banyinanirako kijanye n'ibya gisirikare umutekano hamwe n'iby'ubudandaji niho baca basigara bagwanirira kuko ubwa mbere ntaho bahigana abanyamerika nayo bahiganwa ariko kuri ibyo bibazo bibiri nukuri abashinwa bariko baragerageza kuri abya ngo barabingene bosiga abanyamerika ni nacyo gituma rero Joe Biden acavuga ati jewe byomfa Russia. Numvise ko abanyaburaya bemera ko dukorana kuri icyo kibazo bwa mbere cy'ubudandaji n'iki kibazo cy'ukwaniriza umwasi hamwe mugabo cyaba ikibazo nuko kugerekeye ubudandaji abanyaburaya bafitaniye amasezerano n'Ubushinwa nk'abanyaburaya batari kumwe n'abanyamerika abanyamerika nabo barafise amasezerano hagati y'abanyamerika n'abashinwa ni kuvuga muri icyo gihe kubyerekeye ubudandaji umwe wese agiye mu ruhande rwiwe naco gituma hazogera igihe ngira ngo bakabigaruka kuri abanyamerika n'abanyaburaya kugira ngo bumvikane bavuge rumwe kuri iki kibazo cyo guhangana n'abashinwa mu byerekeye ubudandaji ikindi nacyo ibiza gisirikare urabona ko Perezida Biden yaje akagirisha inama ngaha na OTA kugira ngo barabe ingene biga icyo kibazo cy'umutekano aro muri icyo gihe kandi ufitegera ko bijyana n'uwo mubonano aba yagiraniye na Putin kubera ko ahanini Joe Biden ari icarondera kuri Putin ku bijyanye n'Ubushinwa kugira ngo Ubushinwa ntibuduge ngo babifashanye n'Uburusiya bace bajya gusumba abanyamerika abanyamerika cyabaza bati Putin reka tubanze twumvikane ibintu twumvikana tubishyire ngaha ibyo twumvikana nabyo tuvyerekane hama turabingene buhoro buhoro niyo tutumvikana tuye tubiterera umuti ejo burya niyo nzira niko kumva imbonano President Joe Biden yaje ina mu Buraya kandi akomera akagiranira na Putin no kugira ngo aturore umuti ibibazo bibiri ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'ubudandaji ubona ko bihanze ishinga abanyamerika
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Isanga aho twatumiye Frederick Bamvuga inyumvira umuhinga mu byereke imigenderanire y'ibihugu akaba yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi na Emmanuel Nkurunziza umuhinga w'imvugo ari mu gisagara cya Toronto muri Canada turiko tuvuga ku rugendo rwa mbere Perezida wa Amerika Joe Biden yagize mu karere ku Buraya urugendo yarangije ku munsi wa gatatu akarurangiriza ku nama na Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin.
Bakunzi ba radijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Reka rero tugaruke ku byerekeye iyo nama Perezida Joe Biden yagiranye ku munsi wa gatatu na Perezida Putin. Ni inama yari yitezwe cyane rwose haba ngaha muri Amerika eka no mu makungu yose bari biteze iyo nama kuraba ibivamwo. Abo bategetsi babiri bose batangaje ko batagiye bafise icyizere kinini cyane ko hari ibintu bikomeye bishobora kuva muri iyo nama. Amara barishimiye umwe umwe wese ku rugero rw'icyizere yajanye ko ibyo umwe wese yaragiye kuvuga no gushikiriza yabishitse ko muri rusangi bakavuga ko iyo nama yagenze neza naho ari byinshi batashoboye kumvikana ko nka Perezida Biden yavuze ko kubona na maso mu yandi na Putin byaruta kure cyane aho kuvugana bari kure na kure. Nze kuri Emmanuel we wanonose ivyerekeye imvugo uri kuritegereza abategetsi babiri inyuma y'iyo nama bariko baraha ibiganiro abamenyesha makuru umwe wese ku ruhande rwiwe kubijanye na Perezida Biden mwabonye mu kiganiro yatanze ibyashikirije muri iyo nama byavuye muri iyo nama na Putin mwabibonye gute?
Perezida Biden avuye mu nama cyo kiganiro yashikirije abamenyesha makuru byaboneka ko ari umuntu anezerewe ashimishijwe n'ibyavuye mu nama niko nawe nyine yavuze ati byose ntibyageze neza ariko umurabye ingene yarakeye n'ingene yashikiriza ibyavuyemo dufate nka kurya tweze kuba tubivuga ku ngene yavuze ati nk'inyungu za inyungu reka mbe ndazifurike hampande nk'imico migenzo ibyo yita values za Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzigeze ko twaramenyesheje nka perezida mugenzi wacu yuko ari ikintu twebwe tutaharira ko n'ikintu kiri mu maraso yacu ngo kiri muri DNA. Iyi mvugo nk'iyo irerekana ko aba yisanzuye ariko ni nk'ikimenyetso cy'uko asubira kwibutsa umwe ariko avugana ati twebwe kubera ari ibiharuro dukurara ingene twumvira icyo tuvuga ku gihugu cy'u Burusiya ni kubera niko tubayeho. Eko mbuga rero ntiyari yarashoboye kwiha ako kajya kuvuga yisanzuye rimwe cyerekana ko yazose yanezerewe nubwo bishika hari aho yavuze ati twavuga ko byo twabyumvikanye ko tujya twavuze shingenye batumvikanye ku bijyanye n'ibikorewa muri Belarus n'icuruzi bwokora ati yumvise igituma twebwe dufise amakenga kuri icyo arumva yuko bijanye nawe acagira ati nuko bizogenda bazobyifata abo muri Belarus. Harimo n'ikindi cerekana ariko nayo kugomba kuvuga yuko yari yanejerejwe yari akeye avuye muri iyo nama muri uwo mubonano cerekana yuko yari ashimye cyane yishimiye tanzi avuyemo ukuntu hageze kwerekana ingaruka zova kuri hamwe Uburusiya bwibufashe iminenegwe ibimwe bimwe bavuganye dufate nko mu bibano n'ibihugu yo mu Buri hagati Middle East yaravuze ku bijyanye na Siriya aravuga ku bijyanye na Iran na Afghanistan ariko aravuga ko bavuganye ingene yamubwiye ko uguruza ijisho ku ndwi y'iterabwoba yohava isubira kunaga muri Afghanistan. Yaragize ati nibaza ko hamwe isubira kunaga iyo ndwi y'iterabwoba si Leta Zunze Ubumwe zoba baragusumba Uburusiya anacishamwo navuga na bityo by'ibirwanisho by'Uganda Irani ikagaragaza gukora ati tubirabire hamwe muri make nk'uko rero ndabivuga nti uravye amajambo yaba yakoreje mu kwivugana n'ingene yaba yifashe yisanzuye nubwo bitoro byagenze neza ijana ku ijana urabona ko ari uwa rya binezererewe ikatabyibutsa n'umwitegure w'inama ingene wari wagenze nibyo y'abakuru b'ihugu batavuga y'imwe umwe bahura baba bafite abasigurira indimi ariko nawe usanga baba bajanye n'abafasha b'abashingane n'imigenderanire n'iki abantu bari bashinze ijisho bari babonye kugene umushinga na Joe Biden yari yasabye imbere y'inama ati jewe nkeneye ko tubonera amaso mu yandi atawe atawe duciye ko urumva rero ko ibyo yari yifuje mu ntango byibonekeza kuri adn yashikije byavuye mu nama ariko byagenze arigende arinda kuba yashoboye kwereka mugenzi yuko umugani wiwe leta zunze ubumwe zagarutse ku rubuga mpuzamakungu ni kuvuga zagarutse byo cyagihagararo
muri make naho ku byerekeye urabye nako navuga urabi ibintu by'imvugo urabye Putin mu kiganiro yatanze ko niwe yatangiye gutanga ikiganiro guha ikiganiro abamenyeshamakuru nyuma yuko abonanye na Perezida Biden muri make ufashe ukaraba uko Putin yari ameze igihe yashikiriza kirya kiganiro yakiganira abamenyeshamakuru wabibonye gute
Ingi murakoze n'ikibazo cyiza cyane umuntu asanzwe azi Perezida Putin ingene avuga ingene yifata ariko aravuga abona ko umuntu yavuga ati ni wa wundi n'umuntu asa n'uvuga ijwi ritonya mugabo rikakarenda rivuge gutyo abazi kuraba imvugo barangwa n'abantu babifashe umurage mu maso aba yicaye abahagaze Putin mu kwishyura ibibazo cy'amushyikira ijambo hari aho nta kujya kwejwa wabona ko ashanye naho yaba ari kavuga ibisanzwe bitari ibisaba ingufu ahagaze waramubona ko ahagaze yishyigikiye abantu bamuratse kujya ku ntu Joe Biden avuga asanga amaboko aterura amaboko birekana umuntu aba ari yisanzuye ariko wagereranya na Putine wari ahagaze nk'uri kuri korido garde mu gisirikare aho niyo adafunze ingumu na rya gishobe navuga nti muri make birerekana yuko niko twariho gushyigihangane niko niyo mu mvugo yiwe yarerekanye ko yashoboye guhangana n'uwo bariko baravugana kugira ngo bari yamugende n'uwo bahuriye uduhinganzira ariko ngira ngo namba ari kubera kuryana ntaryo yaba ariko yishura ku bineguro binaka cyangwa ibinaka leta n'umwe zamubariye warabona ko afise inifatire ufise icyo ariko arakingira ni ukuvuga uwemenga uwuziga ko hava muhungabanya cyangwa yatwe guhungabanya ko yerekana ati ndi hano ndacahagaze ndacenda
nawe mushinga ntahe Frederic bamvuga inyumvira ku banebagura Perezida Biden bavuga ko kuba yasavye ijya nama ariwe yayisavye kubahura na Putin byerekana ko menga Amerika yigenjeje buhoro yerekanye ingufu nke bakanavuga nuko kuba yabonanye na Putin yahaye akaryo Putin kukwerekana ko we n'uburusiya bagifise igihagararo gikomeye ku isi ko ibintu nk'ivyo bimunezereza kugira yerekane ko uburusiya ari igihugu cy'igihangange abavuga gutyo we ubabona gute
bavuga ko ari kwihenda burya Perezida Biden yagize ubwenge budasanzwe kubera ko yarasokoroje ibintu bitari bike uyo Perezida Putin bwa mbere Putin barambaje bati wewe ati giye wigira kubona na Perezida Biden ari vice perezida ashiriye muri Maison Blanche yavuze ati nabonye umuntu atamutima uboneka afise mu maso umuntu mubi hanyuma bamubajije Putin avuga ati nibisanzwe ariko icyatangaje ni ingende Putin yavuze akavuga Joe Biden avuze ati ni umuntu afise ubwenge ni umuntu azi ibintu byinshi kandi afise urambe mu kazi ka politika ariko arakora arabizi ibintu bihambaye cyane kugira abantu batangwiye kuganira urumva rero aravuze ati sinkeneye wundi muntu aza hagati yacu nkeneye ko tubonana turi babiri numva kamuvamwo nange ndamubwira icyo niyumvira burya n'ibintu bikomeye cyane kandi urumva haravuyemo ibintu biboneka kibazo kijanye na Ravani afunzwe abishyira mu byerekeye guca kubiri n'agateka kazi na muntu Putin yaravuze ati akereye kurya muntu yaciye kubiri n'amategeko abwizwa guhanwa kandi akubyerekeye kudakurikiza akateka kazi na muntu yavuze ati muri Amerika burya nta bantu bapfayo barapfa kandi bwinshi abantu bararaswa ari benshi ati rero ntacyo muza kutwigisha ngarumva aravuga ati reka kumva ibyigwa nanjye igihugu cyane ndacibonera hanyuma ariko ikintu cyavuyemo nyamukuru ni iki kijyanye nuko aba baserukira bagiye gusubira mu mabanga yabo bari baribukanywe urumva iyo ni intambwe burya mu bihugu byose ikintu cya mbere kizokwereka ko imigenderanire itanguye gutunganuka mu kirundi bavuga uko ni igihe batanguye kurunyikanira ababaserukira iyo ni intambwe ya mbere ibisigaye birahiza bigakurikira hanyuma ikindi ndavuga nti umuntu yoshobora gushyira ku muzirikanyi neza nuko bamubajije ati mbega muzogenderanira uzoja muri Amerika na cyangwa na waje hariya Kremlin? Uwamwishuye ati jewe ntaho nzoja, ati kuko ntiyantumiye, ati kandi nawe nyene ntazoze sinamutumiye. Urumva biba bisigura biti iyo ntambwe ntiturayigerako, reka dutangure intambwe ishoboka yuko kurungikiranira abaduserukira, nitwabona bigenda neza niyo tuzobishika kuri cyo bisigura. Rero mpavuga nti ahanini ndaboneka neza yuko ni intambwe kandi nakwariye nti urya abanyamerika barakeneye abarusiya kuri iki kibazo cyane cyane cy'umutekano. Abarusiya ntibagende mu ruhande rw'abashinwa, ahubwo bagume mu ruhande rw'abanyaburaya, mu ruhande rw'Amerika. Baza ko ari ikintu gikomeye cyane ngaho
kubona abo bategetsi uko ari babiri batangaje ko atamishamirano atakurabana nabi kwabaye hagati yabo. Abantu bari biteze ko barabana ayingwe imbere y'amakungu, imbere y'amakamera. Kubona baremera ati naho ari byinshi tutahuriye ko kugende twavuganye uko ibintu biri, uko umuntu abibona ku ruhande rwiwe atakurabana nabi, nibyo
ni kintu gihambaye cyane. Rega bose baravyivugiye, je narakurikiye iyi nama yaciyagirisha abamenyesha makuru, baramubajije ibibazo byose kandi yabishuye atashavu neza n'urupfasoni. Giranije ingene uyu president mwahorana yahora yishura abanyamakuru, uyunde uyu Putin yarishuye mu rupfasoni neza kandi arishura ibibazo byose, no kuvuga birahumuriza kandi ni intambwe. Erega n'umushobora guhura umunsi wa mbere ngo muce mwumvikana byose ntibibaho, kubera ko abarusi barafise inyungu zabo, abanyamerika barafise inyungu zabo. Ikintu kibatandukanya cyane aricyo kiratandukanya na Amerika n'abashinwa, ikibazo kijyanye na demokarasi, ikibazo kijyanye n'agateka kazi na muntu. Ibyo bibazo mu bisanzwe bituma hataboneka neza imigenderanire myiza hagati y'abanyamerika n'abarusiya. Mugabo hambavu y'ibyo hari ibibazo byerekeye ubudandaji, hari ibibazo byerekeye umutekano. Ibyo bibazo bakuza rero kubiraba kugira ngo abarusiya ntibegamire abashinwa.
Yego, reka tubaze Emmanuel naho ku byerekeye kuba bumvikanye gushiraho umugwi uzo kwihweza ugakurikirana ikibazo c'ibyo bitero bikogwa hakoreshejwe ibyuma nyabwonko. President Biden na Amerika bagirije ko ibitero byinshi byagizwe ku bisata bikomakomeye by'ubutunzi bw'igihugu, nk'igisata c'ibitoro, igisata gihingura inyama ngaha muri Amerika, ko babyegetse ku Burusiya. Bavuga ko iyo migwi inkozi z'ikibiya bikoze ikorera mu Burusiya, ndashobora gukorera mu Burusiya leta itabizi. Kuba bumvikanye kuzokorana kuri icyo kibazo kandi ruhande rumwe rwagereza urundi ko arirwo rukora ibyo bitero, kizoba ikibazo cyoroshye kuri mwebwe Emmanuel?
Ariko nico mvuga ko bene kizokora cyangwa kitazokora, nico mvuga kugene harimo agatwenza rero ni ukubona nk'uko mwari mubivuze ati bigire kuba byagirira ibyo bitero byo mu mashini nyabwonko Uburusiya, hanyuma ariko umurwi w'udodo bikurikirana ingene birangira ukabuzokorwa na Leta Zunze Ubumwe hamwe n'ubwo Burusiya, ni ikimenyetso ku bwanje cyo kugene imigenderanire hagati y'ibihugu yama igenda umenga ifise ingero zibiri cyangwa zitatu. Hariho izo tubona cyangwa dusoma ibyabaye hagati y'ababiserukira cyangwa ababirongoye, hakaba n'ibindi biri inyuma cyangwa munsi mutabona kandi bitama bitumberanye n'ibyo hejuru. Kuko nubwo nk'uko dusanzwe tubikurikirana Uburusiya bwamye butera ibyatsi buhakana ko atana kimwe bwigeze bukora ku bijyanye no kwiba ayo makuru gusumbwa urusaku muri Leta Zunze Ubumwe n'ahandi, hamaze kubaho ubumwumvikano uko bazobikorera hamwe, haba harimwo ikimenyetso cy'uko babyanka babyemera bemeye ko bashobora kuba bifisemo uruhara. Ntibabyemeye niko ntibabivuga agira ati twebwe ariko gifise icyo bisigura, kubera ubundi ariko bira bati ibyo bizoraba abo bibangamiye canke bizoraba abo bagiye byazananye. Icyo cyari kijyanye n'iyo ntangamara ko bizokoroha rero canke bikaguma ni kimwe nk'uko mwabivuze neza, nk'uko mwabyibukije ni kimwe mu byo bumvikanye ko hanyuma gukorana kuri izo nzego z'ubuhinga bwo gusuma urusaku cooperation technique ni kimwe mu migenderanire n'ibihugu ingene bizojana no kugene izindi ngero zo gukorana hagati y'ibihugu bibiri bizoba ziriko ziragenda nkako nkabo bashinga ntabe bamukinyumvira bakora indi migenderanire mpuzamakungu babikora baba bazi biraza ingene hagera igihe igihugu kinaka kigahesha kuri ubu imvugo yahora ikoreshwa mu tumurutoki mukuneba gura dufate hagateka kamuntu cyane ntwahitabire mu gihugu kinaka kubera bafite icyo baziga ko bagira bati tukabakaza ngaha ari cyo gitakaza hariya bizoshoboka rero yuko usanga bakinye mukino nk'uwo utyo bagahitamo hehe kuba ishimikiro na hehe hoba ariho bakora biboneka kandi bizwi bica gituma ngaruka tukoneza ko ari ikintu gikomeye gisanzwe kizi kiranga ubutane ubushane buri hagati ya Leta Zunze Ubumwe n'ibihugu bigendera ku mwitegenzi ku ruhande rumwe hamwe n'Ubushinwa dufate n'Uburusiya ku rundi ruhande kuri kujya kuntu umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe yagarutse ku Banyamerika bafungiwe mu Burusiya ni kimwe kuri ubu nk'abafite ibyo bakurikirana ibi bitare fe makro umuntu ashobora gucakurikirana ingene nka utuntu birateye sinovuga ngo utuntu duto duto mugabo abantu babiri bazokomeza baboneka canke bataboneka mu nyandiko zijanye n'imigendane y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe dufata umuntu akakurikirana monitoring y'ibyandiko cyangwa ibivugwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amakungu y'Uburusiya cyangwa Leta Zunze Ubumwe ishami cyangwa ariko ndatanga cyangwa umuntu akaraga ingene babandanije bagira icyo bavuga kuri za ntara za Ukraine cyangwa kuri ibihugu bibanye gutyo umuntu ashobora guca ahatora urugeza ati bafite inganda ya gatatu kugira ngo barye umuzungu wa kabiri ku byerekeye dufate gucunga urusaku tudatakaza amakuru muri ibyo yibagiye urusaku mu mashini ya bwonko ni icyo nico bivuga ko ariko bivuga ko bizogira icyo bisana bizo ukunda canke kugorana bifite icyo bipfana cyane n'ingene ibihugu bibiri bizoshyira mu ngiro izo zumvikane bizoba bishimikiye kugene bahisemo
aruta handi. Ego. Na Frederic bamvuga inyuvira kuba President Biden yavuze ko America iruza gutora aho bishobora gukorana ku nyungu z'impande zose ko yarabivuze umwe mu bamenyesha makuru igihe yatanga ikiganiro President Biden amwajije ko afitiye icyizere President Putin yavuze ati si byerekeye icyizere ikibazo nyamukuru ni ibyerekeye inyungu uruhande rwose ruharanira rugwanira muri baza ko ngo mugisata kijanye n'ibyo bigwanisha uruho nyanganda bumvikanye ko bazogerageza kubigabanya ko ari kimwe mu bice bashobora gukorana bikagirira akamaro ibyo bihugu byombi n'amakungu kubijanye n'ibigwanisha uruho nyanganda
ikibazo gihambaye cyane muri ibintu by'imigendera ndee n'ibi hagati y'ibihugu mu bisanzwe ni inyungu z'igihugu kanaka zituma haba ibigenderanire cyangwa haba ibiganiro hagati y'ibyo bihugu kubera ko murinze mujya kuganira wowe ubufise icuronderayo nabisiguye neza president Joe Biden arafise icyarondera hariya mu Barusiya n'ibijyanye n'ubudandaji babwirizwa kumvikana icyo kintu kandi wumvise ni cyber attack bijyanye n'ibintu by'ubudanda by'ubutunzi bw'igihugu urumva ko hariho ingwano hagati n'indabu wa mbere cyane atabaye wa mbere basi indatwokingiranira gute sindakononere nawe ntunyononere icyo ni ikintu gihambaye cyane nibaza ko bashyitse ku kindi nacyo cyo kumva mu bisanzwe n'iki kijyanye n'umutekano by'amamisire hagati y'Uburusiya na Amerika naha nyene n'abantu babiri basa n'ababangabanganwa bamwe bashaka bati ntuduge undi ati ntuduge iyo batanguye kuvuga bati ntukore ibigwanisho no kuvuga izo mpande zibiri zirumvikana zigashiraho abantu baza barakurikira ku munsi yuko ibyo baba barasezeranye bari kubirakurikizwa cyane bitakurikizwa ukurumva ingorane nuko umwe ashaka kuba uwa mbere undi nawe agashaka kuba uwa mbere umwe abaye uwa mbere bigatera amakingo y'undi acyasigara rero yuko bavuga bati ibyo kuri kurakora ndabikurikira nawe turi byo kuri kandi ndabikurikira reka twumvikane tugeza aha rero niyo haca haza rero aya masezerano izi mvugo ziba zifungwa turiko turumva kandi shira kuzobyara amasezerano igihe yimirwe yabashyiraho yo kwiga mwene bibazo izumvikana itumvikanye si ukuvuga ko bizaba biheze izobandanya hashobora kuba mwene na mwene izi nama z'abakuru b'ibihugu gushikaho baze baraba ingene buha amahoro ise kuko urumva ibi hariho ubu hariho n'ise kuko hamwe Uburusiya bubona n'Abanyamerika ni isi yabonera nicyo gituma rero yabarya bafise ibanga rikomeye kukuza baraja inama kujya rero Perezida Joe Biden yagize guhura n'urya muntu nibaza ko ari ikintu abantu batogaya ni ikintu gihambaye cyane kandi ku nyungu z'Abanyamerika no ku nyungu z'isi nyene
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Isanga aho turi kumwe n'abatumire bacu umushingantahe Frederic Mpamvuyinyumvira muhinga mu byereke imigenderanire y'ibihugu akaba yigeze kubikegera cyambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Emmanuel Nkurunziza umuhinga w'imvugo ari mu gisagara cya Toronto muri Canada turiko tuvuga ku rugendo rwa mbere president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarangije ku munsi wa gatatu mu karere k'Iburaya akaba yarurangirije kuri uwo munsi mu nama yamuhuje na president wa Russia Vladimir Putin reka tuze mu karere ka Afrika twavuze imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburaya inama na Putin imigenderanire hagati y'ibihugu by'ibihangange Burusiya na Amerika Ushinwa na Amerika n'ibibazo bafitaniye muri ibyo byose Afrika ihagaze he President Biden igihe yashika ku butegetsi yatangaje ko azosubira kwiyemeza kuvyerekeye kugiranira imigenderanire na Afrika no gukomeza imigenderanire hagati ya Afrika no mu bisata bitandukanye vya politiki umutekano n'ubudandaji nze kumushinga naye bamvuga inyumvira kuba President Biden wahanganye n'ivyo bibazo byinshi vya bibazo byo mu makungu byo vyerekeye Burusiya vyerekeye Bushinwa ikamwe n'ibibazo asanganywe hagati mu gihugu ciwe bibazo vya politiki aho ahanganye na mu mugambwe wa Republican mu namashinga amateka na nkengu amateka biriko bimugora ku migambi yiwe ashaka kwirengana muri baza ko ivyo bibazo byose bishobora gutuma asamara cyangwa afatwa n'ivyo bibazo ntiyibuke uwo muhango yatanze gusubira gukomeza imigenderanire na Afrika mubibona gute
umukuru w'igihugu yaje ku butegetsi arashikiriza imigambi yiwe ariko uko ayishikirije siko irangura ngombwa kuko amaze gushikaho araheza karaba ibimushokera ivyo zimbere y'ibindi ivyo kurikira urabitondekanije neza uri ikintu cy'ambere president Joe Biden afise ni kunga abanyamerika na cyane cyane muri ibi bihe bafise ibibazo byinshi batewe n'intwaro yari iheze cyane cyane cya kabiri ni ibibazo yarafitanye n'abanyaburaya arimo aragerageza kuraba ingene yotera intambwe mu kurondera usubiza aho Amerika yari igeze kuko yasubiye inyuma nibi rero migendera duta kugiranira n'Ubushinwa n'Abarusiya cyo bituma rero Afrika ice kibanza gito muri iyo migambi ya President Joe Biden kubera ko abafise ibintu byinshi cyane bimuhanze ku buryo icyo kibazo cy'iwacu gishobora gusa n'igisubira inyuma kubera ko ahanzwe na byinshi ntankeka de burabye rero bimaze kuba ikiyayemeye cy'imiti ni ntambwe ariko urumva ibibazo muri Afrika bihari hari ibibazo bya demokarasi biboneka hari ibibazo by'agateka kazi na muntu biboneka hari ibibazo by'ubutunzi ku buryo biboneka mu bisanzwe ijyari azovyeto tukaronka umuti sindabizi mugabo ndabona ko mu bisanzwe muri Afrika yari kibazo kidasanzwe
nawe Emmanuel icyo kibazo nyene ukibona gute Afrika muri ivyo byose ihagaze he kubijanye na leta ya Biden iyo mihango yari yatanze bazo ahanganye navyo mu mahanga no hagati mu gihugu
ego abanyafrika ahambere icambere bari bakwiye kubona ni kugene umwanya bafashe na kumwanya batatarashwe n'ikingahe bijye bihangana bizi ari kubirabonana gutyo bigaca bituma icambere ngo cabagira batabitunganye byabo kuri shoboka kuko birazwe hari ibyo badashobora kwitunganiriza ariko nshiye nengera kuri ico ntambonera n'akagoro n'abandi ibihugu bimwe n'intwaro zimwe zimwe zihaye byakuporora ibihugu rutura nk'Uburusiya bishimikije yuko mu migenderanire y'Uburusiya n'amakungu yandi na cyane cyane leta zunze ubumwe n'ibihugu byo mu rengero bigendera ku mwitekerezo bagira bati twebwe ico mutubwira cyose kigo kirabi wacu turi igihugu cigenga iyo ni politique interne ntumutura turamaze kwibona dore n'ubihugu cy'u Burundi iyo muntu ntiyongera kwivuga yuko iyo mvugo yo kuvuga ati twebwe ibyo mutunegura kuri agateka ka muntu bishwa ntibamenye baroye iyo ni kwizina interne yibera mu gihugu wacu twari kuki nta utura ngatinya rero canke nako ngaboneraho kuvuga nti ice ni kimwe mu nkurikizi zihambaye kandi ushaka kuvuga ati mu nkurikizi mbi bamwe sivuze ko mareta yose bahakwa kugendera ko canke gushimikira ko abandanye babikoresha nk'uko bibonekeje bikakorwa ubwa kabiri ingene ibyo bihugu bibiri by'ibihangange bigitaho cyangwa bititaho imigenderanire yabe na Afrika kubera ibikorwa ngendegwa kwa amapriorities yo mu bihugu byabo yifashe birashobora gutuma hari ingaruka nini mu butunzi nyene cyangwa no mu mbikobo vya misi yose inwari vereye kama ya peka munu kuna kanda vivuga hakati mbogu za Afrika mbele ni azafo kuya mzari mbombi mbombi na tina kata na sana shumini ngu ya wanya inama yuburusia ikawunami huku za Afrika kwara bunye bimwe bimwe byakirwa cyangwa bimwe bimwe mu bihugu bishikiriza ingene bivuga byakiriye iyo nama ingene Burusiya nabwo busigaye bugira uti tugomba tubonane n'abanyafrika ngo dufate kuri za ikemo wa France fatiye ku mukarere mukuru w'igihugu nakurikiranye ico gihe yari nkuwi wa Uganda ikarasigura ko mu byo baririye nako bavuga imwe negotiation na Burusiya mukuru w'Uburusiya hari n'ibyo kugura indege za gisirikare akamenyesha ati hari bigwanisha kanaka bayina kutugurana hakaba n'ibindi udatanga yabona batatu batora yari kavuga ico gihe indege za Sukhoi sindi umuhinga mu bya gisirikare ariko iyo umukuru w'igihugu gifise ubutunzi bubaye bahari cyane butisonore cyane amaze gushyira priorite amaze gushyira ishimikiro zifate kubigwanisha kanaka kuri ubu iyo aja kubisaba nakaba ndiko ndatanga mu Burayi cyangwa muri Amerika bari kugira bati twe twibaza ko ari byo gukoresha amahera twakuguranye byo zari gutangura kubaka ibitaro cyangwa amashuri ibyo byose nari ko mvuga ko kisi cho bifana ningene dufate kuwa mwona no wa Joe Biden na Vladimir Putin wagenze kukiwanza waha changicho wataha ya Afrika bisho ugira ingaruka kumijendra nili nakani karorero kumwa hili huku za Afrika agati mwe huku nakani karorero nafati lakoni ukukundu Urusiya na Leta Zunze Ubumwe banyarukije gusubira ku kwemera ko bazorumbika ababaserukira mu bihugu byabo bibiri umuntu acaye bagati ndewe uyu munsi yaba ari Leta Zunze Ubumwe zasubiranyemo n'u Burundi kanhe Urusiya gasubiranyemo n'u Burundi cari kuza ku rutonde hejuru y'urutonde ibikogo niko karorero kuko wumva umuntu acafatiraho abahaye nk'idabona kugira dukwiza imyaka ingahe nk'akarorero mu Burundi atagira ubuserukira muri Canada ariko Canada barajya bakaryama ndeka mbere umenya n'ubu ariko ku genomenga azuri muri Leta Zunze Ubumwe na karorero niko ndavuga nti izoba icitegererezo caba mu barongo y'ibihugu bya Afrika kugira babone yuko ati bwa bundi ari ico tumaze n'isho tutamaze turashobora kwicana turashobora gufunga abanyagihugu bacu tukabatoteza tubakora politike cyangwa ubwoko cyagira icani bagacasubiramo na yambugo bati twebwe twari kuke na diskuri de souverainiste n'ico nariko ndavuga gishobora kuri inkuriki
mu kurangiza mushinga ntawe Frederic bamvuga inyumvira abavuga ko umuntu aravye uko isi ihagaze ubu cyane cyane hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange twari ko tubavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa n'Uburusiya baravuga ko uko isi ihagaze ari ingwano ari ntambara hagati y'ibihugu n'intwaro zigendera kuri demokrasi zikagendera no kumwidegembyo n'iyubahirizwa ry'agateka ka muntu n'intwaro z'igitugu muri zo ntwaro abo bantu bavuga gutyo bakavuga ko kuba uko buraduga cyane kandi ari igihugu kigendera ku gitugu naho gifite ubutunzi bukomeye n'ubuhinga bwa none muri iyo ntambara niko mubibona mubona ari uruhe ruhande ruzotsinda mubona ari ibihe ngaruka bizogira ku bindi bihugu byo kwisubira karorero kuri izo bihugu by'ibihangange
iyo ngwaniriho mu byukuri iyo ngwaniriho uzoyitsinda iyo menyekano icyari nuko bose bari ko ararabye ingene Afrika yobaja inyuma igihe abanyamerika bariko baragira iyo migambi malaje kudondagura abashinwa abo ni bari muri Afrika barimo barimba ubutare barimo baragira utunaturiya barimo barubakisha amabarabara bariko barubaka inyubako z'abakuru b'ibihugu urumva niho bari barimo barakora udukorwa ku buryo bitfuza ko Afrika yokwegamira Ubushinwa n'Uburusiya kuko icyo bahurira ku Bushinwa n'Uburusiya ni iyo ntwaro ya demokarasi baterekwa cyane n'ibijyanye no gusozera agati y'akazina muntu icyo barabihurira muri Afrika rero cabasanga biborohera kujyayo kubera ko abakuru b'ibihugu benshi bo muri Afrika ku izina ngo ry'uko bikukiye kuko harimo abavuga Emmanuel usanga ikibazo ari uko ibyo agati y'akazina muntu bo bavuga bati baracari muri wa mugambi umwe bashaka ko haba umugambi umwe utwara kandi ntibave ku butegetsi bagasazira no kuvuga ibemera ko haba abantu baza kuvuga izindi ndimi bidatidahuye n'izabo no kuvuga rero ababita ngo nabasi babo ari abanyagihugu babo batavuga rumwe nabo barabica barabapfunga barabatoteza ugasanga rero ikibazo gica kiba uko Burusiya bubikora uko Bushinwa bubikora niko n'abanyafrika bakabikora urumva rero bahuriye aho nibyo bari ko barafasha leta zunze ubumwe zigwiza kugira akandi kikoro kadasanzwe kuryango ibyo bihugu bya Afrika n'ibyegamire biriya bihugu bidasanzwe bikurikiza intwaro ya demokarasi intwaro sonera akateka kazina muntu
murakoze cyane barabatumire umushinga na Frederic bamvuga inyumvira muhinga mu byerekeye imigenderanire y'ibihugu akaba yigeze kubicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Brussels mu Bubiligi Emmanuel Nkurunziza muhinga mw'imvugo ari mu gisagara cya Toronto muri Canada turako turavuga ku rugendo rwa mbere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagize mu karere k'Iburaya aho yagiye mu nama y'ibihugu bigize umugwi G7 akaja no mu nama y'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN akarangiza urwo rugendo kuwa gatatu n'umubonano na Perezida wa Burusiya Vladimir Putin ndabashimiye batumire murakoze cyane ndabashimiye cyane
murakoze